na ikibazo cy'amaradiyo abiri ijwi rya Amerika n'iradiyo y'Abongereza BBC ku bijyanye n'ikiringo cyarangiye ku bihano yafatiwe kitizwe mu nama idasanzwe y'abagize urwego rujeje gucungera ingene umwuga wo kumenyesha amakuru urangurwa mu Burundi. Nestor Ivanga umukunzi arongoye urwo rwego abajije kuri icyo kibazo yemeje ko ikiringo cyarangiye ariko harakogwa umwiwezo w'ingene ayo maradiyo yigenjeje hatiyatunganywa amasezerano mashasha hagati y'urwo rwego sense n'ibyo bimenyesha amakuru.
Nibyo icyo kiringo igihano cyararangiye cyarangira itariki indwi, ariko rero ubu tukaba turiko turaraba amasezerano mashyashya twogiranira n'ayo maradiyo, ariko tubanje kuraba imwe yose nyine yigenjeje kubera zagumye zigakora amakuru ya Burundi biciye mu yindi mihoho. Ubu rero turiko turategura amasezerano mashyashya dusanze zigejeje neza tuzohera tubatumiye ko tuvugane aya masezerano tuyashyireho ikumu, hanyuma ubone gufata ingingo izo bibereye. Iyo ngingo nayo nyine izofatirwa mu nama ya bose nk'uko byari uno munsi, niko amategeko abitegekanya mu rwego sense.
Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya nimba ayo masezerano atotunganywa, ariko imirongo y'amaradiyo yaruguruwe ku gataka k'u Burundi. Urongoye sense yishimiye ko ari ibyo kwitondera, kuko avuga ko hari iradiyo itemeye amakosa yose kandi bishobora gutuma ibihano bidakugwaho.
Twasanze bikwiye kugira ngo uyu munsi twugurure tutashizeho ibikwiye bijyanye n'amategeko n'uwo mwumvikano muri ayo masezerano, ubundi twaba dusanga kiri dusubira kugwa muri wa mutego. Kibaza yuko byaba byiza hakwihutagiza kufata umwanya ukwiye tukavugana n'abo biraba mu ntumbero y'uko nihagera ko tuvugururira twabugurura bacaba babandanye bakora nta zindi nzitizi zijemo, na cyane cyane ko muri ayo maradiyo hariho ayemeye amakosa hariho n'ayandi atemeye amakosa yose, kandi turabye mu byo bagumye bakora hariho nk'iradiyo yagumye ikoresha umenyeshamakuru w'umurundi akurikiranwe n'ubutungane. Murundi ivyo oho atari ugupfa kugura mu kiringo caheze, tuzorinda kuvugana wumvire ko bashobora umenyeshamakuru kumuhagarika canke bagira bacako tumuhagarika twemeye kuguma twugaye.
Kiretse ikibazo cy'amaradiyo abiri cyabajijwe, Bankumukunzi yamenyesheje abamenyeshamakuru ko mu vyizwe n'abagize urwo rwego harimwo ingene umwuga wakozwe mu kwezi kw'icumi 2018 gushika aho ukwezi kw'icumi na rimwe kugeze. Uyarongoye sense yagabishije ikinyamakuru iwacu ko hamwe kibandanije kidakurikiza amategeko gishobora gufatirwa ingingo akacagiriza gutanga amakuru ahengana.
Mu nimero zitanu zasohotse muri ico kiringo bakaba nimero imwe yose yarimwo ikosa rijanye no gutanga amakuru ahengana. Twaratumye kwa giserukira kenshi turabandikira n'amakese y'inkibuzi, ariko twabonye ko atacahindu tukaboneraho rero akari ryo kugusaba abarongoye icyo kinyamakuru ko bakwikubita gace bagakora bubahiriza itegeko bagatanga amakuru atohoje, amakuru yubaka, amakuru adahengamye, kuko bidahindutse mu minsi iri imbere hazohava hafatwa ingingo zifatiye ku mategeko mugabe ingingo zohava ziremera icyo kinyamakuru.
Amaradiyo abiri ijwi rya Amerika hamwe n'iradiyo y'Abongereza BBC yahagarikiwe imirongo ya FM ku gataka k'u Burundi kuwa ndwi ukwezi kwa gatanu 2018 mu kiringo cy'amezi atandatu. Icyo nacyo kikaba cyarangiye itariki ndwi z'ukwezi kw'icumi na rimwe naho iyo mirongo n'ubu itarugurugwa. Urwego sense rukaba rwagirije ayo maradiyo gutanga amakuru atisunze amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru. Iradiyo izwi rya Amerika yoyo ikaba yaranagirijwe gucisha ibiganiro ku maradiyo yahagaritswe no gukoresha umukozi asanzwe aronderwa n'ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi. I Bujumbura, Raymond Imana, ijwi rya Amerika.